Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Signorine Nijimbere.
Nshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira hajye inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahani ikaze muri ano makuru twabateguriye amakuru yo kuri uyu munsi wigenekerezo rya 2024 umwaka wa 2024 aya makuru aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Ikiziga cy'umusore chatowe kimanitse ku giti cy'umwembe mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri muri quartier Makamba ya kabiri ku mugwa mukuru wa commune n'intara ya Makamba abanyagihugu baho bemeza ko uwo musore yiciwe ahandi akaza kumanikwa ngaho mu gipolisi bo bamenyesha ko intandaro y'ubwo rupfu itaramenyekana ariko ko abantu babiri bamaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza Umugujejwe ibikogwa byo kugwanya ingwara y'ibihara biturutse ku nkende mu gihugu urakwiye kuraba ibibazo nyamukuru bituma iyo ngwara iguma igwirirana mu gihugu bivugwa n'umuhingwa mu by'ingwara zibiza mu gihe kugeza kuri uyu wa mungu heze abantu bagera ku 153 bari bamaze kumenyekana ko bagwaye mu gihugu cyose Naye abasirikare bahoze ku rugamba batagira ubuzi canke bataronswa gahembo n'amashirahamwe y'ubwishingizi nka INSS bagiye vuba kuronswa agafashanyo kabafasha kubaho izo ngo bizoshikwa ko inyuma ya rusansuma ruriko rukogwa n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu ntumbero yo kwitaho ubuzima bw'abahoze ku rugamba murakurikira muri ano makuru umuvugizi wabwo General de Brigade Gaspard Baratuza reka subire ndabifuriza ikaze mu kanyisase amakuru mwido nido ryayo
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaha ikaze ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano muke ikiziga cy'umusore azwi ku izina rya Cedric Nkeshimana chatowe mu gatondo cyo kuri uyu wa kabiri kimanitse ku giti cy'umwembe kikaba chatowe muri quartier Makamba ya kabiri ku mugwa mukuru wa commune n'intara ya Makamba ibyigegeje inyuma y'ubwo rupfu ntibiramenyekana ariko igipolisi kikavuga ko camaze guhagarika abantu babiri ku mvo z'amatohoza ino nkuru tuyibaze mugenzi wacu Janvier Habarugi
Amakuru dukura muri iyo komine ya Makamba atumenyesha ko ico kiziga chatowe ari cy'umusore afite imyaka 23 azi ku izina rya Cedric Nkeshimana bivugwa ko yaturuka muri komine Mabanda muri iyo ntara nyene ya Makamba akaba yakora mu kigo kidaraza imiti farmasi ku mugwa kuri iyo ntara ikiziga ciwe cabonywe n'abantu barengana muri kano gatondo ko kuwa kabiri kimanitse ku giti cy'umwembe mu kibanza Atana abantu bakibamwo kiri muri quartier Makamba ya kabiri ku mugwa mukuru w'iyo komine ababanyi bavuga ko Cedric Nkeshimana imbere yo gupfa yari yasohotse ava muhira igihe cy'isaha 3 z'ijoro ahejeje gusangira imfungurwa n'uwundi muhungu babana mu nzu mu gatondo ko kuri wa kabiri akaba ariho ikiziga ciwe catogwa kimanitse ku giti ababonye ico kiziga ubwa mbere bavuga ko atana kimwe cerekana ko yoba yiyahuye ahubwo bakinyumvira ko yiciwe ahandi abamwishe bagacazana ikiziga ciwe kukimanika ngaho kandi makuru ava mu ikomine ya Mabanda yemeza ko Cedric Nkeshimana yari yarigeze gushaka kwiyahura biranka eka nabajejwe igipolisi n'intwaro biyumvira ko Cedric Nkeshimana yoba yari yahuye ariko bakavuga ko bamaze gufata abantu babiri ku mvo z'amatohoza muri kino gihe ikiziga cya Cedric Nkeshimana caciye kiba kirajanywe mu biruhukiro bw'ibitaro by'intara ya Makamba
turagushimiye Janvier Habarugira mu gisata c'agateka kazina muntu naho abanyororo bose bafunzwe bazira ubusa bategerezwa kurekugwa ako kamo gategwa n'ishirahamwe rihamagarira guhindura ingendo mu Burundi tournons la page Burundi Tournons la page Burundi ikaba yabisavye mu itangazo yasohoye inyuma yaho hari kuri we umenyesha makuru Florian Irangabiye Bella Gloria Kintore ajejwe kumenyesha makuru muri Tournons la page yibutsa ko Florian Irangabiye yafashwe agafungwa azira ubusa tumutega matwi
Tournons la page Burundi yakiranye umunezero mwinshi iri kugwa ry'umenyesha makuru Florian Irangabiye
nyuma yo kuronswa ikigongwe n'umukuru w'igihugu hari tariki 14 z'ukumunani uno mwaka turimo nakanyamuneza kenshi kuri tournoi ya page Burundi tukaba dukenguruka iyo ngingo y'umukuru w'igihugu kuko ije gukura mu karenganyo gakabije umenyesha makuru Florian Irangabiye yari yarashizwemo ni dossier yakurikiranwe na benshi harimo na tournoi ya page Burundi aho twagiye turekana utunenge tuyigize tunasaba ko umenyesha makuru yosubira kuri The Games kure kuri Florian ni intsinzi kuri twebwe kuko yari yafunzwe bidaciye mu mategeko kuva itariki 30 z'ukumunani umwaka w'2022 mu nyuma gacirwa igihano kiremereye cyo gufungwa imyaka 10 n'ihadabu y'umuriyoni kubera yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu atakinda zira atari umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Tournoi ya page Burundi irashimira cyane abagize icyo bakora kubwira umenyesha amakuru Florian Irangabiye asubiye kwidegenza. Tournoi ya page Burundi ihamagarira leta y'u Burundi kubandanya gufata ingingo zo kurekura abafunzwe bose hatisunzwe amategeko. Aha turavuga nk'umwe mu basanzwe bari mu ngoma sendika Emilienne Sibomana umenyesha makuru Sandra Muhoza abafunzwe bose bazira ibyiyumviro byabo canke imvo za politike n'abanyororo bose bafunzwe mu karenganyo.
Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu bijanye n'amagara y'abantu igwirirana y'ingwara y'ibihara biturutse ku nkende mu gihugu rirahagaritse umutima abahinga mu by'ingwara z'ibiza kugakome ko nakuze iryo gwirirana ryo bariva ku bukene bw'amazi meza mu bice bitandukanye mu gihugu kandi ari bumwe mu buryo bwo kuyirinda cyo kimwe n'abanyagihugu batararikwa bikwiye kubijanye no kwirinda iyo ngwara yibaza ko umugwi ujejwe kogwa byo kugwanya iyo ngwara worabaho ikibazo nyezi nakiri kugira ufata izindi ngingo zirushirijeho zo kugwanya iyo ngwara kurikira
ubwa mbere hoho kugira ngo iyo ngwara ihagarare ihashwe hategerezwa kuvura abafashwe byo mu bibanduza abandi hanyuma mbere no gukingira abatarafatwa iryo kinga rifata uburyo bwinshi no kuvura bigafata uburyo bwinshi no kuvuga iki amavuriro yose yo mu gihugu yategerezwa kuba afise ibikoresho bihagije ibyo kumenya iyo ngwara no guheza bakamenya ingene baca bayikumira buno nyene abafashwe bakabavura bakabakumira ku bandi batarafata abo bafashwe bakabakurikirana bagakurikirana no mu bice aho hantu hari iyo ngwara hanyuma mu gukinga bakamenya ingene babwiriza abanyagihugu bakabaha n'ibikoresho byo kuyirinda none wewe kwirinda ingwara y'ibihara by'inguge atamazi ariho abantu bacucagiranye ni ukuvuga aho mu mabisi aho mu mwimasoko mu masengero mu makoraniro bajya abantu baba mu bigo ni ukuvuga baba ba soda banyeshuri abo bantu bose bategereza kuba bafise uko kwikingira bakamenya bati turakaraba amazi arahari n'isabuni aho hose muri ibyo bigo ku masoko hirya no hino hanyuma tugiye mu byo kuvura amavuriro yose arafise imiti arashobora gukumira uburwayi iyo ngwara mu bandi bagwayi bakamushira aha wenyine kugira ngo muvure aho nyine ntiyanduza abandi ubuharaje uburyo bwo gupima bijya bita diagnostic rapide ni ukuvuga bijya baraba mu minota 15-20 ukaba ubonye yuko uyo muntu yakwabye bijya bipima bizimbye biriko biravaho hanyuma hariho abaganga bakwiye hariho abaremesha kiyago hariho abajejwe gukurikirana iyo ngwara iyo yaturutse ku mitumba hirya no hino ibyo ni ibintu bisaba uburyo bisaba ko haba hariho iburyo bujanye n'abantu bujanye n'amafaranga bujanye n'ibintu twita logistique no kuvuga ibikoresho byose bikaba bihari mu gihugu cyose cyane cyane aho hantu bikeka yuko biba bitandukiye iyo rero iguma yigurumbya yirukanga byerekana neza cyane ko iwo mugwi w'igihugu ujeje kugwanya iyo ngwara ko uri kuraneshwa no kuvuga urugamba ruri ko rwabatsinda byerekana yuko hariho ikitagenda neza ujya mugwi w'igihugu uraga ingene iyo ndwara iri kuragenda bategereza kwinjiramo bo nyine bakisuzuma.
Tubibutse ko kugeza kuri uyu wa mungu igenekezo rya 18 Nyandagaro mwaka wa 2024 abantu 153 aribo bari bamaze kumenyekana ko banduye indwara y'ibihara biturutse ku nkende mu gihugu cyose.
Inzamba
mumakuru ajanye n'imibano abasirikare bavuze ku rugamba batagira ubuzi canke bataronswa gahembo n'amashirahamwe y'ubwishingizi nka INSS bariko barakoregwa rusansoma n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu ntumbero yo kwitaho ubuzima bw'abahoze ku rugamba bishikirizwa na General de Brigade Gaspar Baratuza avugira ubwo bushikiranganje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri agasaba abantu bariko baruguruza amakonte mu mabanki ko bobangira kuko ubwo bushikiranganje atabwo bwasaje ariko kandi arahumuriza abahoze ku rugamba ko rusansuma izokogwa neza kugira hakosorwe utunenge tumaze kwibonekeza tumukurikira
harabayeho rusansuma mu gihugu cyose barasubira raba urutonde rw'abisansumishije abaribo kuko bari bababwiye neza yuko hisansumisha abahoze ku rugamba bakagira akazi kandi atana hamwe atashira hamwe na rimwe by'ubwishingizi dushatubiza INSS boba barafatirije umwe amafaranga hariho abona uvuga baciye iruhande barisansumisha basanzwe baronka pansiyo muri INSS cyangwa bafise n'ubundi buzi bakotirizwa n'abakoresha babo muri INSS cyane nabo nyine bakikotirije abo rero bashobavamo hamwe hoba hariho uyu n'ubu atiyandikishije hamwe bwa mbere cyangwa yari yandikishije ubu ntiyisangemo hariho bishe barungitse baca buzuza basubira bitunganye neza kugira ngo hazotunganirizwe bene gutunganirizwa muri ubu kuko abaye tuvuga batagira akazi bazoronka ikintu bita agafashanyo k'ingunga imwe gusa mugabo abandi nabo ubwo kumbo bakukurutse cyangwa bagashobora mu buzima busanzwe batarakwiza imyaka 15 y'akazi barategekanya ingene bazoce babakotiriza iyo myaka 15 batari bashitani kugira ngo INSS izoce iza irabaha nagomba kumenyesha ko atatangazo rihamagarira abahoze ku rugamba kuguruza amakonti ntiharagera nibyaba ngombwa hageze hariho igisata kibijejwe kizobabwiye kuko basaba yuko atawosuza gufata inkuru zo mu ibarabara ama ngo aca nijana koko bosanga bariko barahomba
imbere yo gusozera no makuru ishirahamwe CBDH Vicar iharanira agateka k'impunzi ziri mu makambi yanegura ingene impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cha Sudani y'ubumanuko zimwa ivyangombwa biranga impunzi iyo ngendo ngo irateye isoni n'agahinda bishikirizwa na Jean Bosco Vyizigiro avugira ishirahamwe CBDH Vicar muri iryo shirahamwe baratera ivyatsi ico gita ivangura rikoregwa impunzi z'abarundi bagasaba igisata ca ONU kijejwe impunzi n'abarongoye ikambi ya Gorombo kwigira hamwe ibibazo bihanze impunzi nawe tumwumvirize
ishirahamwe CBDH Vika riratera ivyatsi ingendo y'abayobozi b'igihugu cya Sudani y'Epfo kubyerekeye ubuzima bw'impunzi aho hagaragara ivangura ku mpunzi ziri muri ico gihugu cyane cyane mu ikambi ya Gorombo impunzi ziriyo ni z'abanyarwanda ni z'abakongomani ni z'abarundi CBDH Vicar nishobora kumva ko inyuma y'imyaka itatu ishize impunzi z'abarundi zisaba zica ahantu hose ngo zibone ibyangombwa bituma zibasha kugera ku maserivisi amwamwe harimo n'ukwiyunganira mu buzima kubera ko turazi si yose ko imfashanyo zigenewe impunzi zaramanutse cyane ntabwo rero twibaza ko Sudani y'Epfo yoba ishobora kugaburira no gutungira impunzi mu ikambi ku buryo ari nta kintu na kimwe impunzi yo kwifuza kujya kurondera hanze si nibyo gusa n'uburenganzira bwazo CBDH Vicar iboneye akanya kugusaba abayobozi b'impunzi muri iki gihugu na hase gukorera hamwe kugira ngo iki kibazo kive mu nzira kubera ko twebwe nka CBDH Vicar ntabwo tukibona nk'ikibazo cy'abavuye mu zindi nkambi cyangwa mu bindi bihugu ahubwo turakibona nk'ikibazo kitotezwa n'ihohoterwa ry'impunzi z'abarundi mu zindi mpunzi tutazi icyo bivuye ko cyane ko muri raporo dufite ngo bahise babajyana ku mupaka wa Congo na Sudani y'Epfo kandi amakuru dufite nuko aho hantu hapfira abantu benshi kubwa impamvu z'umutekano turongera gusaba abantu bafite ububasha na za societe civile zo muri Sudani y'Epfo bahaguruke bavugire izimpunzi ku burenganzira bwabo kandi bashigikire ko agateka ku kimpunzi ahiri hose ko kubahirizwa.
Ino kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata cy'agateka k'impunzi duciye dusozerera ko ano makuru twabateguriye kuri uyu wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, nshimire n'abagenzi banje bamfashije kuyegeranya kuri mikro mwari kumwe na Sinyoni Njimbere. Ndabifurize kuranirwa mu byo murimwo naho ubutaha.